Tashimi kumandanya kumviriza ijwi Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miriwe nshuti bakunze muri 11 ku miganiro vino munsi hano muri studio ngwe muri 10 na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda bari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora tu live ku isi hose kuri wezita tu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni vewa radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi muri isanga y'uno munsi twabatumiriye mwo nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu hagatorwasa umushinga mateka hagatorwasa hatwara umugambwe Senele utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi akaba yaritoje no matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka uno munsi rero honorable Rwasa twamubatumiriye kugira ngo yishure ibibazo vyanyu bitandukanye kubigezeho mu bisata bitandukanye by'u Burundi muri byo harimo umugambi wo kugabanya intara commune na zone zigize u Burundi imigendranire y'u Burundi n'amakungu hapo zitandukanye ku Burundi agateka kazi na muntu ikena gisukari ikena gigitoro amakarashishi avugwa kwa kugwa n'urwaruka ruri ku mugambwe uri ku butegetsi n'ibindi agatondwasa ikaze muri isanga y'uno munsi
muradutunga amatelefone yacu turumva bari basuye kumutwara kuri telefone ariko aragarutse no habye agatongwasa muratwumva
yego ndabumva
murakoze dugize amagendera menshi kugira ngo dushobore kubatora telefone yanyu turagerageza bikanka bakayica umwanya wose turinze guca kuri telefone tutari tumenyereye gucamo ikaze rero muri isanga y'uno munsi kwa mbere turabasaba imbabazi mwebwe nyene twaragerageje kubatora tukavugana ku matelefone asanzwe mugabo hageze ko tubatora kuye duca kuguhamagara abakunzi bacu n'ivyakunda turabasaba imbabazi ko mwatwihanganiye kandi mukemera ko tuza kuyaga tunasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika barenga igihumbi bari batwandikiye basaba bavuga ko bashaka kukuvugisha uno mwanya rero ni gwanyu n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kwicura kuri ivyo bibazo twari tumaranye iminsi twicaranye kugira ngo tubabaze vuba rero agatongwasa munamashinga mateka leta irabarungikira integuro y'itegeko yo kugabanya intara amakomune amazone n'imitumba bigize ico gihugu itegeko ririko ririgwa riramutse gemejwe intara zigize u Burundi zizova ku 18 zije kuri 5 iyo integuro y'itegeko murayivuga ku ikiga honorable agatongwasa
ugamena mbere hoho ico no buga hariho ibimaze gusa n'ibihinduka nimba ibyo tubona ku mbuga ngurukana mu binyari ivyo izo ntara umenga amazina bo baba barahinduye ikaba Bujumbura Gitega Ngozi Uhumuza na Inanzegwe hanyuma rero icyo tubivuga ko twebwe nuko tubona biri mu rukurikirane bw'ingendo ya leta yo kugerageza kwimura imigambi y'abari bagiye mu matora murazi yuko twaravuga yuko Burundi si bunini cyane kubyo twogira imihingo intara nyinshi imihingo myinshi twavuga tuti intara zitanu zirahagije mugabo ukumbure intumbero leta ibiha birashika ko atariyo twe twoba tubiha kuko kuri twebwe ubwambere na mbere ni uko kugabanya imihingo canke intara z'ubutegetsi nuko twiyumvira yuko icame na mbere ari ku neza abanyagihugu kugira ngo amafaranga aja mu bikorwa by'iterambere y'abanyagihugu abe menshi gusumba ayahora akoreshwa muri bine bibe bya none, kuko usanga amahera menshi aherera mu mishahara. Nawe ni wibaze bahura matari 18 nuko nyene kumbure babihinduye hambere uramatari ajifatwa ku rugero rumwe n'umushikiranganje. Wibajije rero abashikiranganje ukuntu bangana, ugashira ko nizo ntara 18 urumva ayo mafaranga yo bagenda gusa mu mishahara y'abo bantu no kubabeshaho kwa amafaranga menshi. Iki yagikira kabiri kuri twebwe byoba ari byiza mu gihe uwo mugambi woza kuwushira mu ngiro atari ukubera bya bindi byo gushaka kugwiza ibibanza kugira ngo baronke akazi baha abantu babo, none hakazi aho gukora akazi ko guteza imbere igihugu bagakora akazi ko gucunga abanyagihugu. Ibyo kuko nibyo byatumye baza baranyenyagura bagwiza amazone, bagwiza amakomine, ibintu hamwe n'ibyo. Ariko nanone harimo igihushane muri uyu mugambi wa leta, kuko hamwe baravuga ngo bagabanye intara mugabo agashashaka kongereza igitigiri cy'imitumba, igitigiri cy'amazone. Imitumba yo kuyigabanya ntibyokunda pe kumbure, kuko umutumba uko wamye ni kuguma ni kuwitwa. Mugabo zone nimba rifise imitumba itatu muri iyo ntumbero bati bagabanye ubwo bwinshi bw'abategetsi bw'abatware, bari kugabanya n'amazone kumbure akagabanuka gusumba. Nimba zone yaho igizwe n'imitumba itanu bakagira nk'iga zone imigira imitumba nk'indwi ku karorero, kugira ngo amafaranga yari kuje muri iyo mishahara y'abahishe budo zone ahubwo aje gukora ya migambi yidi mu mashuri, intebe ziboneke, ibitabo biboneke, mu bitaro imiti n'ibindi, amabarabara akogwe. Nayo ubu amafaranga yokoze iyo mirimo yose yo kuneza abanyagihugu ahera mu mishahara gusa y'abakozi ba leta.
Hama abavuga naho ko byo bari kugira ngo begereze ubutegetsi abanyagihugu nabo gawo no habre gwasa.
Ega kwegereza ubutegetsi abanyagihugu z'ukugenda ngo mutanteri cyangwa umutware kanaka ngo babandi siko kubimwegereza. Kubimwegereza ni uko ibyo akenera mu butegetsi abishikira adatamye. Ni ukuvuga yuko hariho ibijyanye n'ibihe tugezemwo. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe bimworohera kwiyunguruza aje aho ubwo butegetsi bukorera. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe icyo agiye arondera nimba ari urupapuro kanaka, nimba ari serivisi kanaka, abironka atari kubanza kuzembagizwa ngo genda uzogaruka kwa kangahe, uzogaruka mu ndwi izogera gute, ibintu hamwe n'ibyo. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ni uko urwanya igiturire by'ukuri ku buryo umunyagihugu yumva yuko umutware ari umusuku wiwe atari umuntu wo kumuhonyera ku gakano. Ibyo rero sinibaza ko kugabanya imihingo amakomine cyangwa ibindi kwari byo bica biza gutora inyishu y'ibyo bibazo narimvutse ngaho hejuru. Hariho ubwo inyene abantu biyumvira inyene ibintu babikora nicyo cyotuma ubwo butegetsi by'ukuri bwegera abanyagihugu. Nge naciye akenge dufite amaprovinsi 8 amakomine ashika 60 nangahe cyangwa 70 nangahe, kuki bari babigwije nimba ubuke bwabyo ari byo byatuma ubutegetsi bweza bukegera abanyagihugu.
Muri kahise mwaragiye muravuga ko mutemera ibyavuye mu matora harimo n'ayaheruka, iyo ntego y'integeko y'itegeko baravuga ko mu byo bipfuza kwizokemura ari uko amajwi adasanzara gutyo mwese mukayizera bayagiyemo. Aho murabona ko iyo ntego y'itegeko ikaramukayemejwe bizoke muri ico kibazo c'amatora adakunze kuvugwa ko rumwe mu gihugu c'u Burundi gano habre gwasa.
Sinibaza yuko ubwishi bw'imihingo canke bw'intara canke ubuke bwavyo ari wo muti w'amatati yo mu matora. Amatora azovanwa amatati mu gihe abantu badutwara bemera intahishize ibyo abanyagihugu bashinze bakaba ari byo bagendera ari byo bemera. Nayo ubundi niba bakiri muri ka gatima yuko bazoguma ku butegetsi gushika data wanje ngo yeze agarutse, urumva yuko naho wogira ati intara ibaye imwe mu Burundi bwose izogenda nyine nkuko bavyipfuza kubikora, kuko ingendo y'igikenye, ingendo y'igitsure yo guturubika niyo tubona umenga ishigwa imbere.
Mwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi, namwebwe mu migambi yanyu mwari mufise kugabanya intara zigize ico gihugu cy'u Burundi, imigambi yanyu itandukaniye he n'umugambi uri kurashikirizwa na leta iramutswa Burundi kuri nosa?
Twe twaravuga tuti intara nizigabanuke kugira ngo amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mubishi bw'abategetsi aba nabo bavuga bati kugabanya izo ntwa izo ntara bizotuma ngo amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine none ko amafaranga aba yafuye muri komine ugabanije amafaranga y'uguteza imbere komine icyo terambere umva woroshika kugutse numva ko tuba turi ko turavuga ibintu bibiri bitandukanye kuri twebwe nuko amafaranga vy'ukuri agenda mu makomine ari menshi ndetse twaravuga tuti buri komine yohabwa nk'imiliyari 2 gutyo ishobore guteza imbere ibisata bimwe bimwe nk'iby'amashuri by'ubuvuzi n'ibindi niho rero leta yahavuye ifata tireka dufata ibihumbi amajana atanu imiliyoni 500 kuri buri komine urumva nicyaka nicyo twebwe twasaba mugabo urumva bavuga bati ikintu bazosubira kukivuga aya mafaranga bayatanze umwaka wa mbere umwaka ugira kabiri bacavuga ngo naya mahanga ngo kuyahanga naya mashyirahamwe ngo ibice 80% ngo komine ikoreshe 20%. Ayo mashyirahamwe ugasanga naya bari mu mugambwe uri ku butegetsi mu nyuma baratewe ahubwo bagira bati ubu rero hariho amakoperative sangwe ku mutumba imime yose imiliyoni 10. No kuvuga yuko ayo mafaranga yitwa ngo yafashije komine afashishwa n'ubundi amashyirahamwe yegukira wa mugambwe nyine hariho rero ibinyegezwa muri izo nteguro zose kumbure tuzobimenya neza mu bisi imbere ariko gushika no munsi jiwe isobanuro bavuga imvune imvano je n'upomenga ntizinyura cyane gose
hari benshi baturindiriye ku mirongo ya telefone kuva ku wa mbere wahera tubaha akanya kugira ngo bababaze ibibazo byose bipfuza ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi ataco dukumiriye Benjamin uratwumva
Eba ndagumva cyane gose
uherehe Benjamin
ndi muri maramuri rongo
Malawi Lilongwe akabazo kawe kwa honorable Agatongwasa
yabambaje kwiyo kwizo gabanya z'intara n'amakomine uco abona igihugu kimaze kunguka cyangwa kimaze guhomba hanyuma ikindi kibazo kubwiwe agize kamahige akazorongora Burundi abona yo zogumiza izo ntara cyangwa yo zozikuraho ni cyahe vuga ni yo tumire ya leta yo kugira ngo ihindure cyangwa yongereje kugira ngo Burundi bandane butere imbere kwijyanye n'izo ntara murakoze cyane
urakoze Benjamin muri Malawi kugira umunsi mwiza honorable Agatongo wa Samikroni gwanyu
murakoze ibibazo bya Benjamin ni ibibazo byumvikana mugabo nagira ngo tuvuge yuko kubijyanye n'inyungu canka gahombo kumure noja muri kahise gatoyi murazi yuko ibi by'amakomine byatanguye muri za 63 hafi na gucyo je na cya Kenya ari byo bigezweho imbere yaho hari byo bita amasusheferi n'amasheferi hari hari na matiritwa zo kuvuga rero yuko byamyaruka mugabo byagiye birahindagurika ariko hanini bihindagurika bivanye n'intumbero y'ababari ku butegetsi ico wabashaka gushikako uribuka yuko mu Burundi twaregeze kuba dufise ama province 8 ama redisema yashika 18 nihenze cyane 19 ama komine ari 63 nayandi cyane 70 sindabizi hanyuma muri za 82 mwenga nimba ntihenze umukuru w'igihugu w'ico gihe Colonel Bagaza arahindura ashiraho ama province 15 ama komine nayo nyene arongerekana kuva icyo gihe abagiye bamukurikira bagiye nabo baza barongera ko buke gushikaho ubu twatugeze mu ma province 19 n'ama komine 119 ugiye kuraba rero muri rusangi igihugu ikintu cahahombeye nuko amafaranga yo guhemba abakozi b'amakomine yarongerekanye kuko murumva yuko mustanteri angana n'ubundi kandi abakozi bo muri komine iyi canke ibi barangana ibe ifise amikoro canke ibe itayafise iyo amakomine aza kuguma ari make canke province ikaguma ari nke ayo mafaranga yagiye muri iyo mishahara yari gukora ibindi by'iterambere aho niho novuga nti mu muntu uze mu bijanye n'iby'ubutunzi harimo agahombo kuko abarundi n'abarundi kazi ntidutanga amakori kugira ngo duhembe abaducinyiza dutanga amakori n'imbugu kujya turonka abaduteza imbere kujya tubona iterambere tubone ko amabarabara yubakwa tubone ko amashuri yubakwa kandi akaba afise akwije byangombwa abarimo bagahembwa neza n'abandi mugabo ni wibaze uno munsi amashuri ibitabo ntabyo intebe ntazo ubumenyi none kuzotera imbere gute mu gihe mbgabo abategetsi bobo aguma bagwizwa bakaguma bamerekwa neza aho ni ku ruhande rumwe. Ku ruhande rugira kabiri bivana n'icyo abari ku butegetsi babifuza gukora. Izo ntara ari nke cyanjye ari nyinshi mukaba mubwira akigoro ko gutubika wavuba iby'ukuri mugashyira imbere ineza ya bose iterambere rirabaho. Icyo gihe ni ukuvuga yuko abatware baba bariho kugira ngo bakorere igihugu, bakorere abanyagihugu koko. Mugabo ibyo twagiye turabona kenshi na kenshi abatware bagwizwa kugira ngo bacunge abanyagihugu bakurikirane ubuzima bw'umwe wese uwo babona kumbe batiyumvamwo bamucungire hafi bibaye ngombwa bakora ibyo bashobora gukora kugira ngo nawe bamugire nk'uko bashaka yuko aba. Novuga nti hari igihe biba biterwa kumbure no gutinya kuva ku butegetsi cyane naho kugira ngo abantu barondere ukuntu baba baramaze kabiri.
Hanyuma namwe rero muramutse muramutswa gitega mwo bikora gute?
Twebwe kuva mu ntango n'umugambi twiyumviriye yuko Uburundi turakeneye kugiraho intwaro itaba umwasi w'abanyagihugu n'abanyagihugu ntibumve yuko intwaro umenge niyo kuba hahaza gusa. Intwaro ahubwo ibe umusuko w'abanyagihugu. Twe twaravuga tuti hoba ama province intara zitanu hakaba n'amakomine yoba hagati ya 50 na 65 abaye menshi cyane. Kuko muri icyo gihe hari amafaranga menshi yogaruka akaza gukora bya bikorwa by'iterambere namye ndavuga.
Reka tuje ku
murongo. Ibaho kugira ngo irangure imigambi yo guteza imbere abanyagihugu iyo kubanunuza imitsi.
Reka tusure ku mirongo ya telefone. Rukundo turi kumwe?
Ndi kumwe ndabaramukije ndaramusa nyakubahwa umutware wacu umwuka agatongwa.
Uherere ga Rukundo.
Amahoro amahoro.
Ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cyitwa Eldoret.
Okay, duga ku ijambo baze ikibazo kwa Gwasi.
Ego akabazo kanze ka mbere nabaza nti mbega kuri icyo kintu bagize cyangwa biyumviriye cyo kugabanya intara amakomine n'ibindi n'imitumba nazi nakahe kamaro bizozanira Uburundi n'Abarundi inyungu kuri icyo kintu ni iyahe? Ikibazo kigira kabiri kivuga kiti mbega kugira ngo mushobore gutora imigwa mukuru ya ziriya ntara mwashoboye kugira mwifunze iki barabonye za Kirundo n'izindi zidoge zizosigara zitwagwa umugwa mukuru wazo ari Ngozi ni kubera iki mpamvu mukuru wabutanyerera utabaye mu Kirundo cyangwa ubi muhinga ukaba Ngozi mwoba mwisunze iki kugira ngo mushobore gutora iyo migwa mukuru mikuru? Murakoze cyane.
Yego giri musimiza ngaho muri Kenya. Ariko akabazo ka mbere nibaza ko nohabe Gwasari yakishuye ko gusa turamureka yishure ku ka kabiri tico uko mwibaza leta y'u Burundi yo barashingiye ko mu kuvuga ati umurwa mukuru woba hariya ntube hariya amazina agapangwa gutya ntapangwe kuriya agatongwase.
Twebwe iyo nteguro nayo nayo ntiraza mu nama nshinga amateka ibyo byamazina ukuntu bayatoye n'ukuri nobaswaganije ngo bagi ngo bisunze cyane bisunze kiriya. Mugabo ngerageje kwiyumvira ndavye nka Kirundo Ngozi Kayanza ahantu hoba hagati na hagati bosha guhurira ni Ngozi. Ubajanye mu Kirundo umuntu ari mu Kayanza nko muri za matongo abutaganzwa hafi ya Muramvya iyo muntu wumva yuko icyo yokenera ku mugwa mukuru ubwo rugendo yogira ngo baruvunanye cyane rwose nk'uko kandi umugwa mukuru kawuzana nko mu Kayanza nawe nyine urumva ko uwo mu Kirundo yovunika cyane rwose. Mugabo Ngozi hasa nuko hari hagati na hagati icyo baba barisunze n'ukuri ntacyo nomenya. Mugabo ahanini baza ko ari icyo
ni Daniel Mugisha muri Finland. Igome vise utubazo nanjye nagomba kubaza nyakubahwa Honorable Agatongwase umutumire kandi ndamushimiye kuba umunsi yabonetse nshimira namwe mwashoboye kumuha kanya no kuduha tubonye kanya
no kuwa mbere yari yabonetse ariko telefone yiwe sinzi ikibazo tugiye kumutelefonesha andi matelefone birakunda twatelefonesha izo twatelefonesha bikanka ariko n'uno munsi twahinze guca ku magendera kugira tumubone tunamushimira ko yaduhaye kuwa mbere uheze ntitumuronke n'uno munsi tugashaka kumuronka. Duga ku ijambo rero Mugisha muri Finland.
Murakoze cyane ko mwakoze amagendera mukamutora niko bimeze. Hanyuma ikibazo cya mbere kumutumire Honorable Agatongwase ni iki? nubwo bagerageje kubivuga gatoya reka ndakitomora uko nanjye nagiteguye kukimubaza mu gatabo k'imigambi y'umugambwe senere umugambwe senere washize imbere harimo ibinyene byo guhindura intara n'amakomine mu majambo make nagomba kubaza iyo ibibazo byo kwiyamamaza amatora biheze birarekwa yuko umugambi washize imbere uwundi mugambwe ushobora kuwiyitirira hanyuma ntagire inkurikizi icyo arakitwishura kuko wari umugambi w'umugambwe senere ndake narumvise niyo nyakubaho honorable agatogwasa abivuga ko icyo ni kimwe icya kabiri bizo guhindura intara hari kintu byo bizohava bihindura kubijanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi umugambwe senere turakunze kubona honorable agatogwasa no nyine ashiri ibibazo hanze yuko hariho abasenere banyuruzwa ibindi turabibona natwe nubwo tutari mu Burundi aho hari agatotezo ku banywanyi umugambwe senere inyankamugayo n'abandi benshi batavuga rumwe na leta y'u Burundi cyangwa badahuza ibyiyumviro uwo mugambi hariho akarusho uzozana kugira ngo umurundi atavuga rumwe na CNDD-FDD yubahirizwe icya gatatu nisho namwisabira ntaragera kwikeka mu gikindi hari icyizere iyo bafise yuko amatora twimirije azogenda neza icya nyuma namusaba yuko yokoresha imbuga ziwe bwite zizwi nka Facebook cyangwa Twitter kuko nire turimo barakwiye kugira ahantu babarizwa kuko murabizi muramaze kubona ko hariho n'abantu bamariza ku mbuga ngurukana bumenyi kandi bagenda neza turazi imbuga z'umugambi senere ariko turasaba ko yozokoresha urubuga rwe bwite nka Twitter cyangwa Facebook n'izindi ntazi mugabo gusa akagira adresse yiwe nyezina kuko umunye politika akomeye kandi twemera isaba ko tumenya aho tumubariza amakode
urakoze mugisha ngaho muri Finland ugira umunsi mwiza
yego me mugisha ibyasaba ibyabaza birumvikana mugabo ngai wacu urazi yuko ibintu by'ubutungane bimeze uko bimeze nyene ariko nanone icyo numbwira nuko kubijanye n'iterambere y'igihugu jewe ngize icyumviro singira amahirwe yo kugishyira mu ngiro mugabo akagira umuntu aza akagishyira mu ngiro nta ngorane birimo ikibazo n'igihe umuntu avuga ngo ashaka gukoresha icyumviro cawe mugabo ugasanga agikoresheje ibinyuranye n'intumbero icyo cyumviro cyagomba gushikako aho urumva nakaga mu bindi kukijanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi timbega bizoca bihera bihejwe nuko intara zigabanutse amakomine agabanutse n'iki sindabyibaza ikibitera ntabwo bitewe nuko Burundi ari bunini cyane cyane ari buto cyane n'agatima kaba bari kunganje ibyo rero ako gatima ntikazohinduka nuko intara zigabanutse niko hinduka kubera intara ibaye imwe kuko uwamukoze gukora ibitagira izina abandanye ibyo nyine rero kugabanya intara kugabanya imihingo kugabanya ibiki ibyo ntabwo ari umuti na gatoyi umuti wo kugira ngo izo njyane zihere izo ngorane zo kwama abantu bariko barahihitanwa abantu banyuruzwa zihere nuko abantu babikora bo kwikebuka bakamenya yuko ubu ni Burundi turavuka twavutse tubusangaho tuzorengana busigareho umuntu yorondira gukora ineza aho kurondira gukora inabi ujejweho amabanga y'ukurongora abandi ugomba kumva yuko ubwiza kubakunda kandi ukunda ntushobora kumugirira nabi ukunda ntiwo mwipfuriza inabi ahubwo bakihatira gukora ibyiza kuko n'abantu babishimye n'Imana nayo iraheza igahezagira hanyuma ko kijanye n'amatora amatora kwibwa muri Afrika amatora umenga niyo ngendo woraba aba ingorane inyuma y'amatora si mu Burundi honyine rero ikibazo nyamukuru aho kiri ni ryari abatwagwa bazokumva yuko bahaguruka bagahagararira iteka ryabo ni ryari abatware bazokumva yuko abanyagihugu badashimye ibyo wabakoreye ko ari uburenganzira kubwirizwa kwemera kubahiriza aho bashize icyo rero sinibaza yuko ari ikintu kizohinduka ngo nuko imihingo yagabanutse kizohinduka kubera hageze ko gihinduka abarundi yaba batware yaba batwagwa nitwumva twese yuko ineza y'u Burundi izimbere y'ineza yayo turi y'ineza y'ibyo twitwitirira cyane twokwitirirwa ico gihe uko byogenda kose amatora yoheza akagenda neza kandi bigahimbara abayagenwe bose bigatera iteka n'igihugu icyizere nuko ibintu bizohinduka ku gihe cyabyo nimba ari 2025 ni haba hazoba hageze bizogenda neza ni haba ataragera kumbure mugabo nizera yuko ndavye abarunda ibiriko ibiriko biraduca ko muri bino bihe kubura ibintu byose byari byitwa ko bihari isukari twiyimburira uravye ubukene kurugongerekana ku munsi sinibaza yuko hari abarundi bazoshima kubandanya gucyo kuko nawe no intwaro turayimenye imyaka yabaye 17 utabonye ingorane zayo mu ntango ngira ngo nawe nyine ubarate bakabona ati eh burya bwabo ndi babantu ntibarira usema
hanyuma izo mvuga
abantu bazoheza batore neza kandi bacungera ibyo batoye
hanyuma ku kibazo naco cyo kumenya nimba honorable Gatongo asamwe ushobora kubaha ugo rubuga rwanyu Twitter niki naho mwitirirwa atari by'umugambi
nukuri ivyo na icyo gisabo nacumvise nzociyumvira ko kugoje gushika no munsi izo mboga ntazo nkoresha kumva yuko ari abantu benshi bakunda kunyitirira bakakreya ibintu ku izina ry'iwanje bagashaka amafoto y'iwanje bakagira idine porte kwa no gusahura abantu bakabasahura nabonye ari ibintu umenga bishobora kuba bitarimo securite ihagije kuburyo nubundi nozoba kugira izo konti ugasanga nubundi harabaciye bigirira ibindi ugasanga bariko baravuruga mugabo nzobyiyumvira ko mvugane n'abantu bazi ubuhinga ntabwo nzi cyane rwose ninasanga ari ibintu byo baproteje neza zobikora nta ngorane
nuko hijo rya Amerika umutumire ni Agatongwasa aramutse umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twuguruye mikorogira ngo mumaze utubazo twose mwipfuza turafise Marcel ku murongo wa telefone Marcel uratwumva
ndabumva neza kandi ndamukije honorable Agatongwasa ni mugira amahoro
na ugira yanduherereye hega Marcel
amwe mberereye mu Rwanda i Kigali ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ariko kirazamo A na B nk'umushingamateka tuzi yuko abashingamateka ndetse na nkingu z'amateka aribo batora minisitiri w'imari n'igenamigambi yamaze ari abatangariza ingengo y'imari y'igihugu hanyuma bakayitora bakayemeza none uyu munsi intara z'igihugu zigiye kugabanyuka bagabanye imibare z'intara eshanu zive kuri 18 hari abari batwaye intara abari bajejwe amabanga mu izo ntara bagiye gutakaza imirimo ariko kandi hari n'abagiye kubona imyanya bakabasha kurongora izo ntara nabo bagahabwa andi mabanga aremereye cyane bivuzwe ngo kubera ko yari akazi karemereye bigomba kujyana n'umushahara birumvikana uri hejuru cyane none nkabaza honorable Rwasa abari basanganywe akazi yaba mu makomine ndetse no mu ntara bagiye gutakaza akazi kuko siko bahise babona mu akazi k'izo ntara eshanu bateganyirizwa iki hari ahandi hantu urabahagika muri leta icyo ni kimwe icya kabiri leta yiteguye ite kubera ko hagiye kongerwa imishahara birumvikana kuko umuntu intara za 18 zikaba zigiye kuba eshanu habayeho nko kwikuba kabiri gatatu ku ntara imwe leta yafite ingengo y'imari ihagije ku buryo hatazagaragaramo kwivumbura kw'abantu kuko tubona abantu baturuka ibihugu bakajya kurwanya leta bakayirwanyiriza hanze rimwe na rimwe ntekereza kuba biturutse no kubikora bagakora kubona umushahara ntuhagije agahitamo kujya kwigira inyeshyamba
urakoze honorable Gwasaraza kukwishura kuko ndibaza ko uvuga ati mwebwe bimvumenga uri mu babiteguye uri mu bazokora uri mu bazobiherekeza mu mwishure honorable Gwasa
murakoze kandi Martere icyo numubwira nibyo inama nshingamateka irasuzuma iteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka ariko iyo iritegura iryo ritegurwa na leta yo nyine ubwayo uri bushikiranganje na n'ibindi bisata byose bya leta akaheza bakabishira hamwe none kabiri bakabizana mu namashinga amateka ati rero impungenge nuko arabazotakaza akazi abantu bazoba bahinduye akazi kuko nanone abeshi baba babura matari bari muri position de detachement na shuri rihari hani wacu aho biga kuba abategetsi ntaho bize kuba babura matari ntaho bize kuba babustariri baba basanzwe bakora iyindi mirimo bakora ibindi bikogwa harugusanga uyu yari mwarimu harugusanga uyu yari nk'umuhanuzi mu bushyiranganji kanaka yako kazi gaheze asubira iyo yahora yaba nabo bastantiri niko kuko rero nta bantu robo kwivumbura ngo nukubera yuko batakiri babura matari cyane batakiri ba mustantiri ekanamba nibyo byiza yuko rero harabo kwibaza yuko ubutware ari arugabo bonyine ko atabandi bantu bazoshobora kuja aho hantu urumva ni hahanda abantu boca bagira mutwibare ijya mu Kinyarwanda ijambo bakoresha ngo ibikingi unakumva yuko ari sambu yiwe noneho umurumva ibyo yokora nyene byo ibitoshimisha na gato abantu benshi nizo nyishu numva no ha umuvandimwe Martel
murakoze cyane twese na John ikaze ku juge America
ndi muri Zambia
uri muri Zambia twagutumiye honorable agator rwasa kugira ngo yishure ibibazo byawe
ego murakoze cyane kandi ndamuhaye mwiriwe nyakubahwa
mwiriwe neza
ama ikibazo cyane nagomba kubaza niki gikurikira intego muri leta ya Sende Dembele bateguye yo kugabanya intara n'amakomine birumvikana ko bashobora kuba bayiteguye ku ruhande rwabo nashaka rero kubabona kubaha umutumire ndiwo mu gihe nawe yagira amahirwe mu matora akurikira agatsinda abazi ko intunganyo bayigize ajyahava nawe ahindura cyangwa atohava arekeruka akabazo kanjye karako murakoze
urakoze ubwira umusimwiza ngaho muri Zambia
ego
honorable gatongo asakazo kadro muri Zambia
John ati mbega ko Sende David zarivyo bateguye ati mwagira amahirwe mu gatsinda mwoca namwe muhindura byo genda gute oya nena kivuze kare kumbure ariko reka ndagisubiremwo twebwe kuva imbere y'igihe kuva muri za mu myaka y'ibihumbi bibiri twamye tuvuga yuko Uburundi bukwiye kugira intara zitanu bukagira n'amakomine atorega 65 yabaye menshi cyane kumva yuko twe twifuza yuko amafaranga yegeranywa mu gihugu akoreshwa cyane mu iterambere ry'abanyagihugu gusumba kubeshaho abategetsi gusa niyo ituma rero twebwe ntikuba uguhindura kuguhindura twebwe kuba ari gushyira mu ngiro icyumviro twamye twifuza gushyira mu ngiro cyukuraba ukuntu leta by'ukuri yoba umusuku w'abanyagihugu uburyo abanyagihugu baha leta bukabagarukako amazi meza agashikirwa na bose imiti ikwije ibisabwa igashikira bose mu ishuri abana bakiga bamerewe neza intebe zikwiriye ibitabo bikwiriye n'ibindi bikoresho fashanyigisho abigisha bagafatwa neza n'abandi bose bakorera leta n'abikorera utwabo bose akaba ukwisununura kuko leta yoba ishyiraho ibyotuma umwe wese ashobora kugira intambwe mu iterambere twe nuko rero tubyumva nitwoba ari ukuvuga ngo tuje ngo duhindure kuguhindura cyane ngo duhindure kugira ngo tuzimanganye ibyipfuzo byabo twoba duhiganwa oya namba twe nuko twaba turangura icyo twiyemeje kuva imbere y'igihe
murakoze murakoze cyane twese na Eric Nesta
mperereye muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria
muri Afrika y'Epfo akabazo kawe kwa honorable Agathon Rwasa
mfite utubazo tubiri nagira ngo mbaze nyakubahwa Agathon Rwasa imbere ya byose nagira ngo ndamuramutse ndamwipfuriza amahoro y'Imana
namwe ndabifurije
akabazo murakoze cyane akabazo ka mbere nagira ngo mbaze nyakubahwa nakajanye n'icyo no kwita insecurity insecurity y'abanywanyi b'umugambwe SNL kuko ni kibazo hanini kimaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi b'umugambwe SNL pito murantunga hari imbere na benshi bashoboye kubatakariza ubuzima kuva umugambwe SNL utaritwa SNL ucitwa FNL ni giki mutama agatongwasa mwoba muri ko murakora kugira ngo mugirageze koko gukingira ubuzima bw'abanywanyi banyu uko il y a des exécutions extrajudiciaires zagiye zibonekeza mu myaka novuga yuko ine iheze kandi novuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ntacyo yigeze bivuga ko mwaragirageje kuvuga byinshi kugira mugirageza ko uhoya hoya ariko ntibigeze bahagarika gutabagaza ubuzima bw'abanywanyi b'umugambi ni giki muba muri ko murakora kugira ngo habihinduka cyane cyane rijyanye na insecurity y'abanywanyi ku buryo wo shobora kugirirwa nabi umuryango woba wahasigaye wo shobora kwitwara ha mu butungane bugashobora kubatunganiriza ahisunzwe amategeko akabazo kagira kabiri nagira ngo mbaze nakabazo kajanye na politike muri domaine murimwo muyimazemwo imyaka myinshi cyane kandi muri inararibonye kanatsinda ni giki koko nk'umugambi n'icyo no kubaza no vuga mu cyongereza policy mwoba mufise yoshobora koko guhereza icyizere abarundi muri rusangi no vuga abanywanyi b'umugambi SNL gusa abarundi muri rusangi kurya abarundi bogira icyizere cyuko kubonamwo koko kazoza kabarundi n'u Burundi
urakoze Eric Nesta muri Afrika y'Epfo agatorwasa micro tribe basubije
murakoze Eric yabaje ibazo bigumye kuko niyo novuga nti nicyo kibazo nyamukuru kiri mu Burundi kandi kuva kera ingorane dufise ngahe iwacu mu Burundi no mu bihugu byinshi bisana bitaratera imbere demokrasi usanga ivugwa ku rurimi mugabo uhageze mu ngiro ikaba ibindi twebwe tugerageza gusemerera kugira ngo abatware bumve ibanga ryabo nirihe bumve yuko abarundi tufise uburenganzira duhabwa nibwirizwa shingiro n'andi mategeko ko rero mu gihe turiko turabaho mu burenganzira bwacu kwa ta muntu yo biduhora kwa ta muntu yo bizizwa ibyo mugabo biragoye kuvyumvisha abantu kuko urasanga kumbure abari hejuru babyumva mugabo gasanga hari hasi wa muntu wo kumutumba yambonera kure hariya yumva ko agomba kuba akamana aho hantu yumva ko atakimi kintu kigomba kubaho kiretse uwo mugambwe wiwe gusa n'ibindi bisana mwe nibyo aho rero no umubwira yuko n'urugendo rutoroshe turimwo mugabo kandi tubwizwe kubandanya kuko ibyo babigira kugira ngo kumbure baduce ivutu kugira ngo tubahebere basigara ari bonyene mugabo urumva ko naho nibyo ukunda kuko no mu gihe cy'umugambo umwe iko ibintu byabaye agahore siko ibintu byabaye amahoro mu Burundi icyo gukora nuko umurundi wari we wese agerageza gutahura mu burenganzira akumva yuko rugamba rugwiwe ntibave biyumvira ngo nurugamba rwagwasa nurugamba rwanaka nurugamba rwatwebwe twese umurundi ari mu gihugu umurundi ari hanze kuko Burundi buzotekana kandi butera imbere mu gihe tuzotahura twese yuko igihugu atari icabamwe ariko ko ari cyatwese kuko birababaje iyo abari ku butegetsi bibaza yuko umenga abandi sinzi niba bafata ko twoba turabarundi b'intusu cyangwa ko twoba turabarundi bafite gute kuko hariho n'amajambo amwamwe rero bakoresha ugacara rero kumbure wibaza ati none kwa aya majambo akoreshwa mugabo kumva intwaro yabwirizwa kuba ihuriro rya twese ibwirizwa gutuhumuriza twese ukumva intwaro iricecekeye ntakibivuzeko ntakibikozeko ahantu utanga uburorero nk'umuntu ahagurutse akavuga ati mumenye ko uyu mugambwe wacu CNDD-FDD ari cyo gihugu urumva uyo muntu abavuze ati nta mategeko y'igihugu ariho hari ishaka cy'umugambwe mu bisanzwe abatware bavuze guca ngo ati mugabo wihenze warinza karimbi ahandi ngo n'umugambwe ngo wavuye mu maraso ngo sicyo kimwe n'iyindi yagiye ngo n'impapu kuja gusa n'impapu kuja gusaba kwemererwa mu bushikiranganje yawo urumva ko ni imvugo ibigomba kwereka kwabo bantu menga bararengeye abandi bafise uburenganzira abandi badafise bashobora gukora ibyo byose bishakiye iwaba amategeko nta kibanza afise ibintu hamwe n'ibyo ngo rero n'urugamba rero rutoroshe mu gihe usanga kumbura hari habitiranya igihugu bakakitiranya n'umugambwe wabo mu gihe hari abantu bashaka kurukisha igihugu umugambwe wabo ngo aba ari wuze ubwa mbere igihugu kize inyuma urugamba rwo guhoza ko ni politike urumva kujyama na kibi nuko twe duca tuburabuzwa na bya bindi twagomba kuba twoshye gutwosigurira abarundi kugira ngo bumve uburenganzira bwabo ayo mahirwe kumura ugasanga aguma agabanuka kubera tukaba twidegembya usanga abamusantiri baburabuza ibikorwa hirya no hino ibyo rero urumva ni challenge niko bavuga mu cyongereza ni challenge ziri imbere yacu mugabo ntitugomba kumanura amaboko tugomba kurondera guhangana nazo gushika ibintu bize bifate inzira ibigize gufata hari ikibazo rero yavuze rero ati ubutungane nibyo buravugwa mugabo ubutungane burimo ibibazo byinshi murazi yuko n'umukuru w'igihugu wenyine bwiwe yaravuze ati atarababazwa n'ibyo mutungane aravuga yuko arize n'iki n'iki ntimwave mwibaza ngo nukubera yarize ujya munsi umugani wiwe ko hari ibintu byinshi byahari byahindutse iyo ya namba ubwo butungane rero buruko buri rimwe na rimwe abantu benshi barapfungwa atari uko bafize ibyaha by'ukuri ariko kubera nyine ariko iyo ntwaro ibi bishaka uwo mugambwe w'ubishaka mugabo tuvuga tuti ije ryo byose ntibizohora uko bizogenda bihinduka buke bitewe bifate inzira nziza bifite umurongo mwiza hanyuma ikindi nacyo ati icyo mwovuga nokivuga ngo ki mu Kirundi polisi sinzi ko mu Kirundi mpava ndonga ijambo bihura mugabo kuva ati ikintu wo kwizeza abarundi cyo tuma by'ukuri bumva yuko hari icyo zobamarira muri kazoza niki icyo mbwira abarundi nuko urugendo turi mu rugendo rwa politike z'urugendo ko kugenda ko umuntu n'umuvuduko muremure gose kuko intambamye ziri muri iyo nzira ni nyinshi cyane mugabe igikuru numbwira nti tuje muri ya myibutse yacu ya migani yacu y'abasokuru abarundi basokuru ni bavuze bati akagumye bagumako ibyo turimo politike y'i Burundi ntiyoroshe mugabo umuti suwo kumanika amaboko umuti suwo kuvuga ati reka mbunde bahonyore umuti nuwo guhagarara tugahangana nayo duhangana n'ibyo bibazo gushika ibintu bize bigire umurongo bifata ku neza y'abarundi n'abarundikazi bose
ego aga
nico no mubwira
ego no habla gatongo se turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro uruganda rw'ijwi rya Amerika rwifuje kumenya ico mwibaza ku bibazo bitatu tubasabe mu vyishure mu kanya gato dusigaranye ikibazo ca mbere ni kibazo kijanye n'ikenagi isukari n'ibitoro n'ibindi bi koresho byankenerwa mu gihugu cy'u Burundi ico kibazo muraciyumvira kwike
aho tuvuga kuri kibazo kijanye n'itunganywa ribi y'ubuzima bw'igihugu kuko isukari ico kimwe n'ibindi bidangazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagwita abantu yategereza kudandazwa n'uwari we wese ikindi nacyo ni uko mu gihe udandaza isukari uba urekuwe ushaka kugura wese leta niyo yomenya ukuntu ikurikirana kugira ngo ntihagire abigika mu kintu kandi nuko uruganda rumwe dufite gukora isukari za sumo mujadasha ukwiza sukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mahanga tayimizira iriho boza tura inyishu y'ikibazo rero itangaje nuko leta kuva sende dete cyo kubutegetse yumva yuko sosumu ari yo kayombine hanyuma agacaba umuziro yuko mu kirenge cy'inamashinga amateka yaheruka twari twarasabye yuko kubaho kwikura hanga kugira ngo basahirize umwimbo wa sosumo nubwo byakozwe ntibyabaye umuti kuko ubuhoho isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ko kugurondera ikintu kibujijwe mugabo byose kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro kena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kituzi ibeyiko kiboneka ndabyibaza uko kuko amapera y'agaciro yo kukizana ntayihari mu gihugu ukibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneka y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashyiriye mugabo ntawumenye igihe nakoreshwa ntawigera amenya ngo hinjira yangana iki aca akora gute n'ibindi nk'ibisata by'ikawa ni iki n'ibisata kuva kera byo byari bitunze Burundi ari mbona ni nyamukuru mu byo byose gukena kwayo n'iryo tunganywa ribi igisata cy'utumwe
gudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira bikaju tuyihingure leta iyo babere ntambame
gushika ubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenyi David ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nibirumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga kumbure ntibijya gukorera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyagankuba ni ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro yo uyashingaho ugakoresha umuyagankuba wakuye iyo byose urumva ni ngorane bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu.
Honorable Agathon Rwasa, hari ikibazo kimaze iminsi kivurwa mu Burundi hagati y'u Burundi na Congo aho hari amashyirahamwe yemeza akavuga ko afite ibyemezo yuko u Burundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Republika ya Demokarasi ya Congo mashamwe avyemeza harimo mpuzamakungu yigenga hakabamwo nayigenga akorera mu micungararo y'u Burundi harimo iza Nairobi n'ahandi ico kibazo mwebwe haico mwamukiziko
ico kibazo bibyo kivugwa mugabo murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari cyaranganje ageje kwibona basi yararengwa kwitwa tabihari cewe nk'umushinga amateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo yuko kigomora ingabo bisaba yuko bavyemererwa n'inama nshinga amateka na nyengo z'amateka iyo nama nshinga amateka y'iwacu na nyengo z'amateka tukabitegeka tubwirwa icyo kintu umuntu abifata uko nyene koreta ibivuga to byakira uko mugabo kure kuguma rukuri gare byose nimba abakongomani bavuga bati barabonereza ngabo z'abahungu mu gihugu cyabo basitayeho leta yo nyine itabeshuza cyane ikemeza yuko ibya kongomani bavuga ari byo cyane atari byo
hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi bikanavugwa no kurwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonerakure ziravugwa ko ziri muri Congo zikanavuga mwe mukavuga muti dufata ivyo leta tubwiye amashamwe ivyavuga navyo turavyumva ariko rero imbonerakure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakora makarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu ko mu bafise hirya no hino harico barababwira kuri ayo makarashishi yo bakorwa n'abegamye umugambwe uri ku butegetsi
oyi byo sagasishishwa rumu ari se byo babigira akera ho amabigira muri ya ntumbero nyine yo guteza abantu n'iki tuzi imigambi bafitiye ubwo rwaruka arigeze no kumva urwego rwa CNDD-FDD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupakura imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mugabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko si nibaza yuko mu gihe cya none
ubwato upakira amakontineri nibaza ko hari abantu bazoza kwikorera amakontineri bayakura mu mazi kugira ngo ndihindi mpfuze kumbure ko hari aho bazoba rubika mu butumwa nyine bwabo nk'uko batifugira
abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonera kure muri Congo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
sino cyashoka mvuga ngo bategurwa kugira abagenda cyangwa abagende hariya mugaba mu gihe baba bategurwa kugira ngo babarugike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozohava bibagora mu gihe bugenda yo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ngire busigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu
icuka kiri mu gihugu cy'u Burundi ubu ga Honorable Gaton Rwasamura kivuga ku iki ku bijanye n'agateka kazi na muntu ku bijanye n'ubwigenge ku rubuga rwa politiki hari ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko ari chatewe intambwe mugabe bikavuga ko hari hakagihadze hari imigenderanire irikirana naguka hagati y'u Burundi n'amakungu harimo ububirigi harimo ibindi bihugu bitandukanye mwebwe murabivuga ku iki yo migenderanire mukavuga ku iki icuka kihari ko muri kurubuga
twebwe muri rusange twane tuvuga yuko u Burundi sizinga u Burundi burakeneye kugenderanire myiza n'ibindi bihugu byaba ibihugu bya kure byaba ibihugu bibaye ariko nibisigura yuko kubera kumva hino hino migenzo z'umukuru w'igihugu ugenda z'ibicanye z'uriya ibisigura yuko ibintu ari yororo mu Burundi ingorane zirahari turarwa ku rubuga rwa politike kugira uko kumva ngo hariya ngo babonye ikiziga kumva bahambye bashe bagihambaye hutihute nta batohoza baye ahantu biva barapfungwa ntacyo bagirizwa cyatabamaremeje gusa nibaza yuko kumbure amakungu wo kuvuga bati hari intambwe yatewe nibaza yuko bibaza yuko kumbure hari ibintu bizoca bigenda mu gihe bahoze bati reka tugerageze twiyegereze ubwo butegetsi ariko umunyagihugu wewe tubona gumamewe hafi yaba abo banyamahanga bahanuza barundi si nibaza ko bari kubahanura uko bibaza yuko bahanuha
muriko muvuga uko mu gihe hasigaye imyaka itatu kuvuga mu 2025 hakaba amatora y'abashinga amateka inyuma y'iyo myaka itatu hazoba hasigaye ibiri mu 2027 hakaba y'umukuru w'igihugu mubona ico cuka kibaganisha he muri ayo matora muriteguriye nk'umugambwe SNL kuja amatora y'abashinga amateka muri 2025 muri 2027 ho mwipanze gute ku rubuga kuvyerekeye ayo mukuru w'igihugu
baragerageza kubikora kugira kuvure baduce kubatuce buto arabe ko twubaha ibirubuga bonyene mugabo ibyo nikoza tutokora tubwirizwa kubandanya urubuga rwa politiki kuko ibishobora guhinduka ku gihe cyabyo kandi ntibihinduka abantu bareze amaboko ariko bihinduka abantu bariko barakora ni ngombwa rero tubandanye n'urugendo rwacu kandi twebwe tugumana icyizere yuko ibintu bizogenda neza atari aho twoca dutana n'akabando tukakurubuka iyo bari kosa rikomeye cyane ntidushobora kubahebera urubuga bonyine tubwiza kubandanya naho duca bufundi buhoro kuko icyo twizera ni uko ibintu byose bizofata umurongo wabyo ubereye umunsi niwagera
ijwi ryanyu ga Gaton Rwasamura n'amashinga amateka rigera he muri mu n'amashinga amateka mukaba mufise abanywanyi mwemeza ko bahohoterwa iryo jwi ryanyu rigera he rimaririkiye aba haya madri muserukira mu n'amashinga amateka y'u Burundi
n'amashinga amateka ego irahari mugabo ipfunga kandi sifungura ya byose byuganiye mu ntwaro kuko intwaro yihariwe n'abasemeze DFDT kuva hasi gushika hejuru abo nabo rero rimwe na rimwe ahige usanga n'ivyo by'amategeko utobabwira ndetse murazi yuko ntabwo yuko umugambwe wabo ari cyo gihugu avuga ngo umugambwe wabo ngo wavuye mu maraso ngo sibe n'indi migambwe yagiye gusaba kwemererwa mu bushikiranganji iyo byose ni imvugo uba iza gukabura abo bantu nyine bagize imyifato yo kuyongeza abandi no kubaburabuza ugasanga nyine batanga yitwaje ibintu biriya mu cyara bavunye mama ngo bamenye ko bavuye ngo wiki ngo ntakusubira inyuma ibyo byose urumva ni kibazo kubera yuko niyo na mashinga mateka urumva yuko sitwebwe turi beshi gusumba ibyo bashatse ko birengana uko byo biri poste birarengana ko bafite igitigiri navuga cy'umurengera mugabo turagerageza kuvuga ko dushoboye ibishobora kumvirwa bashatse kubihindura akabihindura batashatse kubihindura naho mugabo ntibavuga ngo ntibabyumvise tuba twabivuze.
Ubutegetsi buhari murabuha amanota ngahe ku icumi muri kino gihe buhamaze buraheruka gukwiza imyaka ibiri buhamaze muraba muri senela hari kiriya kirahinduka cyane
ibyo byose izo ko ari igice boronka kuko ntacyo tubona bararangura gushika uno munsi amajambo menshi gusa turayumva mugabo ibikorwa ntabyo tubona ko ubu nabyo tubona bihabwa kugabanya amaganya n'ibibazo by'abarundi n'abarundikazi
kumenga hari abamaze gukurwa mu mirimo itandukanye kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abuze ati ndarira ndabaririye ndirira ibitandukanye bitagenda aravuze ubusuma aravuga ubutungane aragira iki hari abavuye mu mabanga ariko
bahangare ko bamukura ngaha ejo bagashaka muhaye andi mabanga bumva nubwo ni yego bo gufata ingingo rimwe na rimwe hari igihe zifatwa kugira ngo base n'abahoma amaso uko ni wawa wavuze yuko umuntu yamunaniye n'iki n'iki hamejo atumuse umugeza mbere y'abantu sumbe yari afite urumva yuko agenshane kibikugwa
agatongo asa mutwara umugambwe Senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye byibigezeho mu gihugu cy'u Burundi. Abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunze mariko muratwumviriza makoze kumviriza muri isanga y'uno munsi mwateguriwe mukongera mushikirizwa na Joy Diane Nahazo muratubabarira mumvise ko twari muri isanga twashikirije mu magendera menshi cyane kubera ko imirongo ya gatorwa saya tugoye gutora yakoze Nadia taha ya muhinga bw'ivyuma n'abo bafatikanije bose turasubira hanje makuru ari imbere.